Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro vya ryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiyo neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa mbere itariki 8 y'ukwezi kw'icumi umwaka 2018 muri kumwe na Frederic Nkundikije.
Umuganyo w'inzoga bakaba mbonye naho yanywereye misanzwe hayagira n'abantu atwara wanagomba ko navyo nyene biri mu bintu bitesanye cyane gose.
Uyo numwe mu banyagihugu baba ku mutumba wa Budahunga mu ntara Kirundo ahavugwa urupfu rw'abana bane baguye mu isanganya ry'imodoka. Abanyagihugu basaba bajeje umutekano wo mu ibarabara kuvira hasi rimwe bagahana bimwe vy'akarorero abagendesha ivyuma barengeje urugero mu kunywa inzoga. Inkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye yunguruzwa ry'ibiganiro bihuza Abarundi hamwe n'ingingo yafashwe na sentare ya gisirikare y'i Kigali yo gufungura by'agateganyo umusirikare hamwe n'abasivili babiri mu kiringo cy'ukwezi. Turazigaruka ku mukanya kari imbere. Ibiro vy'impuzamatati y'Abarundi Benjamin Mkapa yahora atwara igihugu ca Tanzania vyatangaje ko ibiganiro bihuza Abarundi vyabitekanijwe mu ndwi iza vyigijwe inyuma. Mkapa yavuze ko bizoba kuva ku itariki ya 14 gushika itariki 19 z'uku kwezi kw'icumi. Bubaye ubwira gatatu muri uyu mwaka ibyo biganiro vyunguruzwa. Ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika Pierre Clavera ni inkuru ari i Kigali mu Rwanda.
Umwunganizi ntayigayezwa w'umuhuza mu matati y'Abarundi niwe yatangaje ko ibiganiro bihuriza Abarundi hanze y'igihugu vyigejwe inyuma. Makocha Tembere yamenyesheje ko icyo gice cya gatanu cy'ibiganiro kizoba kuva itariki 24 gushika 29 z'uku kwezi kw'icumi. Ni mu gihe ibyo biganiro byari byahamagajwe kuva itariki 19 gushika 24 z'uku kwezi nk'uko biri mu butumire bwarungikiwe abanyepolitike batandukanye. Makocha Tembere asanzwe ari nawe muvugizi w'umuhuza Benjamin Mkapa yabuze atwara igihugu cha Tanzania yaseguye ko uko kwigiza inyuma amatarike byatumwe na bamwe mu bo kwitabira ibyo biganiro basabye kumugaragara ko bohabwa umwanya wo kuja mu minsi mikuru ikomeye ku gihugu. Tembere yavuze ko abo bifuje ko bohimbarize Bujumbura umunsi mukuru w'incungu ya demokarasi wahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi Melchior Ndadaye. Uwo munsi nawo utegekanijwe itariki 21 z'uku kwezi ari naho yagandagurwa mu mwaka w'igihumbi kimwe 1993. Amakuru Ijwi ry'Amerika ryaronse no ku ruhande rwasabye ivyo ari leta y'u Burundi. Mu byo ubwo ruhande rwasiguye harimo ko bitabereye ko ibiganiro byoba mu gihe igihugu kizoba gisa n'ikigandariye incungu ya demokarasi. Umwe mu batwara umwambwe wemewe n'amategeko mu Burundi yabwijwe ijwi ry'Amerika ko nka bose abanyepolitike bari bamaze kwishura umuhuza kubazo kwita ibyo sango rya mbere kogegejwe nyuma. Rero yagize ati uko zivugijwe niko zitambwa, tuzokwitaba kuri iyo sango yindi turi kumwe na leta. Hagataho umuhuza Mkapa yari yagabuyemwo abazo kwitaba ibyo biganiro imici ibiri. Uretse uwo mugwi w'abanyepolitike hari ubundi muce ugizwe n'abadahana inyungu za politike. Aho harimwo amashirahamwe yigenga, abaserukira urwaruka, abakenyezi, ibimenyeshamakuru n'amashengero. Abo batumiwe kugira abazo kwitabe mu mibonano izoba ku itariki 16 gushika 17 z'uku kwezi nyene. Gushika ubu Mkapa ntacarashikiriza kuri ayo matarike ko nayoba yigijwe nyuma. Umwe mu batumiwe muri uwo mugwi yahunze igihugu yabwijwe rya Amerika ko atakindi barabwirwa atari ubutumire bahawe gusa. Yiteze ko bobo atakizohinduka kuko batari abanyepolitike naho nabo nyene incungu ya demokarasi bayubahiriza. Bigize gatatu ibyo biganiro vyigizwe inyuma kuva uno mwaka utangura. Ni gice ca nyuma cari kuba cabaye mu kwezi kwa gatanu nkuko abanyepolitike babivuga. Mu nyuma byari byashizwe mu kwezi k'umunani guheze ariko naho nyene birasiba. Abo banyepolitike bizeye ko iyo sango yindi nshasha yatanzwe izo kubahirizwa n'impande zose zatumiwe. Icyo bikoze abo muhuza yashimye gutumira bose baramaze guhabwa ubutumire. Ubu bavuga ko hari hasigaye ko barungikirwa amatike y'indege. Mkapa mu butumire yarungitse avuga ko imwe mu ntumbero nyamukuru ari uguca hirya no hino ingene amatora yo mu mwaka w'2020 yotegurwa neza, ingene umugambi w'amahoro woshikwa ko n'ingene woshigikirwa n'akarere hame n'amakungu. Nubu Mkapa ahamagarira begwa n'amatati bose kwitaba ivyo biganiro ku bwinshi. Yemeza ko azoba ubwisanzure mu guterera ivyumviro. ico gice ca gatano c'ibiganiro kizobera hitwa Ngurudoto mu hoteli iri mu ishamba ku birometero nka 40 uvuye mu gisagara ca Arusha muri Tanzania. Ni kibanza cugaye gikunze kuberamwo imyiherero y'abakuru b'ibihugu. Umuhoza Mukapa avuga ko ari gice gihambaye kandi ko azovamwo urupapuro rw'inzira ruganisha ku mahoro arama. Pye Claveni Nkuru i Kigali ku bwijwi rya Amerika.
Urakoze Clavere. Umucamanza mu sentare ya gisirikare iri Kigali mu Rwanda yafashe ingingo yo gufungura by'agateganyo umusirikare n'abasivile babiri mu kiringo cy'ukwezi. Uyu musirikare mu ngabo z'u Rwanda yagirizwa kwica arashe umusivile mu gisagara cya Kigali. Inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika Eric Bagirubusa ari Kigali mu Rwanda.
Byiburi minota ibarirwa muri 30 niyo umucamanza ukuri inde kwiburanisha mu rukiko rwa gisirikare ruri Nyamirambo mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali yakoresheje asome bikubiye mu cyemezo kwifunga n'ifungurwa ry'agateganyo kubaregwa. Abaregwa Sergeant Jean Bosco Rutare yari mu mpuzankano za gisirikare, umusivile Louis Nsanzabarinda na Madame Sada Musanabera bo bari mu mpuzankano z'icyatsi ziranga abasivile bafunzwe muri gereza za gisirikare. Madame Musanabera yari yitandiye mu mutwe n'igitambaro cy'icyatsi. Bakurikiranye icyemezo cy'umucamanza bahaga zimbere y'inteko iburanisha barerwa ibyaha by'ubwicanyi n'ubufatanyacyaha mu bwicanyi. Sergeant Rutari ubarizwa mu ngabo z'u Rwanda arakekwaho ko ku itariki 6 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka yisharashe Jean Claude Niyitanga wo mu murenge wa Rwezamenyo. Uregwa avuga ko yarashenya kwigendera nk'igisambo kandi ko yarwanyaga abashinzwe umutekano b'abanyerundu. Icyakora abo mu muryango wa Niyitanga bo bakavuga ko yishwe arashwe kubera ubugambanyi yakoreye n'umugore bari basanzwe abana bitewe n'amategeko Sada Musanabera kuko ngo bari basanzwe bafitanye amakimbirane. Mu iperereza ubushinjacyaha bwa gisirikare bwakoze bugaragaza ko Musanabera avuga ko yari yatewe na Niyitanga mu menera radio anamwibira amafaranga 20,000. Buvuga ko Nsanzabarinda warukuriye irondo yahuruje abashinzwe umutekano avuga ko bafatiye igisambo kwa Musanabera. Sergeant Rutari umusirikare wemeza ko yahurujwe ngo yasabye Niyitanga wafatwaga nk'igisambo kwicara hasi arabyanga atangira gutukana biba ngombwa ko umusirikare amutura hasi ahita murasa amasasa biramutsindaho. Ubushinjacyaha bwa gisirikare buvuga ko nyuma yo kwica Niyitanga habayeho umugambi wo guhimba ko yari igisambo bafata radio yo kwa Musanabera bayigereka ku murambo ngo byumvikane ko yaravuye kuyiba. Ni mu gihe ngo nyakwigendera yari umugabo wa Musanabera babanaga bitemewe n'amategeko. Ubushinjacyaha bugaheraho buvuga ko iby'abaregwa bakoze ari ibikorwa bw'iti bya kinyamaswa. Sergeant Rutare we yemera ko yisharashe Niyitanga agasaba imbabazi z'icyaha, gusa akavuga ko yari ahurujwe n'abo bareganwa ko nyakwigendera yari igisambo. Abo bareganwa bo bahakana ibyaha. Urukiko ruravuga ko kuba Musanabera yarahuruje ko yatewe n'igisambo kandi Niyitanga bari basanzwe babana nk'umugabo n'umugore bishimangira nta shiti uruhare rukomeye yagize mu iyicwa rye. Umucamanza yavuze ko ibyo bigize impamvu zikomeye zituma akekwaho icyaha. Yavuze kandi ko Sergeant Rutari ari gatozi mu iyicwa rya Niyitanga kuko ngo yamurashe amwita umujura mu gihe ngo yaza kuba ari umujura nk'umusirikare hari byinshi yari bukore atarinze kumuvutsa ubuzima. Yavuze ko yamurashe atagaragaza ibyo yari yibye. Aravuga ko uyu musirikare n'abasivili bareganwa nyuma yo kwicanya kwigendera bacuze umugambi wo kuzana radio bayishyira iruhande rw'umurambo. Umucamanza ukuriye inteko iburanisha Major Francis Kimenyi yavuze ko asanga no kuba sivili bareganwa na Sergeant Rutare hari impamvu zikomeye zigaragaza ko babaye ibyitso mu icwa rya Niyitanga, maze yanzura ko hari impamvu zikomeye zituma bose bakekwaho ibyaha. Yategetse ko bakomeza gufungirwa muri gereza ya gisirikare mu gihe cy'iminsi 30 igihe iperereza rikibakorwaho. Yabibukije kandi ku cyemezo bashobora kukijurira mu minsi 5 uhereye igihe cyafatiwe. N'urubanza rwakurikiranywe n'abantu benshi biganjemo n'abandi basirikare bagombaga gusomerwa izindi manza baburana. Jean Claude Niyitanga wishwe arashwe ni muhungu w'umusaza Matias Myasiro wahoze ari umucuruzi ukomeye mu hano mu mujyi wa Kigali. Hamaze iminsi humvikana hirya no hino mu gihugu iraswa rya hato na hato ry'abasivili, inzego z'umutekano zikavuga ko bari ibisambo ba nyiri imiryango bo bavuga ikinyuranyo. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri radio ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Abana bane baraye baguye mu isanganya ry'imodoka ku mutumba wa Budahunga muri komine bwa Mbarangwe intara ya Kirundo. Ababibonye avuga ko bagonzwe n'imodoka yataye barabara igendera mu mvuduko muremure cyane. n'inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Jean Bosco ndarurinze ari mu Kirundo mu Burundi.
Abo bana bane bahitanywe n'imodoka yo mu bwoko bwa Toyota Probox yarivuye ku mugwa mukuru wa komine ya Bwambarangwe aho bita ku Mukeye. Uyu munyagihugu yabonye ivyabaye avuga ko hari nk'igihe cy'isaha imijoro aho iyo modoka yatibaraba.
Uwo muduga waraje utuka hariya hanyuma rero ndi umuntu nipangishirije nayo nicaye ahantu ndimo ndahiga utuntu noteka waturutse hariya uza ku nguvu cyane rahitana abantu bari bicaye hajya kwibomba baje niyo dutera induru nyine tuza turaba ukuntu byabigenze. Yagenda nyene ku nguvu cyane yego yagenda yiruka yahitanye abantu bane yego abana bane nyine barapfuye.
Abanyagihugu bo ku mutumba wa Budahunga ahabereye isanganya bavuga ko hari ibibura mu ibarabara rica ku mutumba wabo kugira ntibasubire kubura biturutse ku muvuduko munini w'abagendesha ibyuma.
Nukuba ni isanganya ryo ryarabaye ndibaza ko kuba ari kwiruka cyane cyanye imodoka ikagira isanganya kuko iba yagize paralyse cyo sirashoboka irakenewe ko amadoda nahabaye abantu mukwirukanka cyane ku byuma bogabanya bakagenda gake gake.
Nk'ayo haba hari hamadodani kumbere ari kugenda bukebuke bijya bintu bashira mu ibarabara kugira ngo imodoka zigende zibica ko zigenda bukebuke nk'ungayo cyaba kihari ntiyari kugenda cyane.
Abajejwe umutekano wo mu ibarabara barasabwa kuvira hasi abagendesha ibyuma barengeje urugero mu kunywa inzoga.
Ni kintu twasaba muri ibarabara ryacu cyane no mu kintu wacu nk'abantu batwaye ibyuma by'umuriro barakunda ko kunywa inzoga ugasanga uca bibagira ko batwaye ibyuma bishobora kugirira n'aba bantu cyane nabo nyine ubuzima bwabo bugahungabana. Nacyo nyine kintu mu gishimika ko mukaraba nk'abantu bari hejuru mugashimika bakaza baranywa inzoga gake nk'umuntu yanyoye inzoga bakaba mbonye naho yanywereye mu isanzwe hayagire n'abantu atwara wanagomba ko navyo nyine biri mu bintu biteye isanganya cyane rwose.
Ayo makuru twakuye kuri abo banyagihugu b'Ibudahunga ahuye n'ayabajejwe intwaro bafise. Mustanteri wa komine ya Bwambarangwe avuga ko yaronse amakuru amubwira ko umushoferi yoba yari mu muvuduko muremure kubera ko ababuze bari mu miryango atako yifashe. Komine ya Bwambarangwe yaciye ifasha gufubana iteka bitavye Imana. Isanganya nk'iryo mu Kirundo yaheruka muri komine ya Vumbi haraciye ukwezi kurenga. Icyo gihe imodoka yataye ibarabara yitana icyarimwe abantu munani. Mustanteri w'iyo komine yavuze ko abantu baharugwa muri 50 bamaze guhitanwa n'amasanganya kubera umuvuduko munini muri iyo myaka ibiri iheze. Muri iyo komine ya Vumbi cyo kimwe no muri komine ya Busoni utera ujya mu Rwanda havugwa ikibazo cyo kubura ibimenyetso bitegeka abagendesha ibyuma kugabanya umuvuduko nk'uko nabibwambara ngo babimenyesha. Ni ikibazo buramatari w'intara Kirundo avuga ko amaze gushikiriza abo kiraba. Aretrubere Mutabazi buramatari w'intara ya Kirundo yari mu nama y'umutekano muri komine Busoni mu kwezi guheze
n'umukuru w'utabimenyesheje kuko amasanganya ari kabera kuri iyi kaburimbo nkaba muri komine Busoni nari kabera ivumbi mu gasubiranya mwabyumvise ateye ubwoba n'agahinda. Duciye twikuba no kumvukira dufise b'incabwenge kandi abategetsi bazobidufasha no kugira ngo ayo madodani yubakwe n'ingoga.
Uyu w'Imana uheze wabayemo amasanganya atari make mu bice binyuranye by'u Burundi aho abantu bagera kuri 8 bamenyekanye ko bayaguyemo. Kuri abo bana bane bo mu Kirundo hiyongera ko batatu baguye mu isanganya ryabereye Muramvya n'ubundi yarayaguye mu Rutana. Twashatse kumenya uko ikibazo cy'amasanganya gihagaze mu Burundi n'ibiriko birayatera tukaba tutashoboye kuronka urongoye igipolisi cy'umutekano mu ibarabara kugira atange umuco mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi. Jean Bosco ndarurinze, ijwi rya Amerika.
Banywanyi b'ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411 2169. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254 2 5 3 2 9 4. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1 3 5 1 9 9 5.
Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kwa mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ishirahamwe National Endowment for Democracy riharanira demokrasi mu makungu hamwe n'ishirahamwe Robert F. Kennedy riharanira amahoro n'agateka kazira muntu ku isi azoteramisha ku munsi wa kabiri Washington DC ikiyago na Armel Niyongere umurundi yanonosoye ibyerekeye amateka akongera akaba aharanira agateka kazira muntu azovuga ku kuntu agateka kazira muntu kifashe mu Burundi. Mukanya yavuganye na mugenzi wacu Fidel Niyongabo yatanguye avuga ku kuntu yaronse ubutumire bwayo mashyirahamwe uko arabiri tubategamata.
Murakoze cyane mwakoze kuntumira. Mashyirahamwe abiri yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaranyandikiye ambaza yuko noshobora kuza kugira ikiganiro ku vyerekeye ingorane ziri mu gihugu mu vyerekeye vy'agataya akazi na muntu mu vyerekeye ibiko biraba mu Burundi yabayugagwa y'amashirahamwe mpuzamakungu n'ibindi byose bijanye n'ubuzima bw'igihugu. Hama ubwo butumire ndabwemera ndaza ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira nshobore gutanga umuco mu vyerekeye ibikorwa turiko turakora, ibikorwa biriko biraba vy'agataya akazi na muntu, ivyerekeye amatohoza ya senare mpuzamakungu mpana vyaha, ukuntu twashigikiye umugwi w'amatohoza wigenga mpuzamakungu, hamwe n'ibikorwa vyose turiko turakora kugira igihugu c'u Burundi gishobore kuva mu ngorane ziriko zirahura nabwo muri iki gihe kuva umwaka w'2015.
Muzo teramisha ico kiyago ejo muravuga ko muzovuga n'ukugene ivyanye n'ubuyobozi n'agateka muntu byifashe mu Burundi imyaka 3 inyuma y'uruhagarara rwo mu mwaka wa 2015 waducira ku mayanga muri make uko mubibona ivyo muzoshikiriza.
Mu vyerekeye ivyo tuzoshikiriza hariyo ivyerekeye iho nyango y'agataya akazi na muntu aho umuntu acavuga nk'umugwa w'amatohoza wigenga mpuzamakungu turi mu bawu savye yukujaho tubonye ubwicanyi buriko burawa mu gihugu tukabona neza yuko atani inzego na zimwe z'igihugu ziriko bizarakingira abanyagihugu cyangwa zikurikirane abariko bakora ayo mabi yacu bituma twasavye umugwi wa ni uje gatwe kazi na muntu yuko woshiraho uwo mugwa matoza wigenga hama uwo mugurajaho kandi turemera kufasha kugorondera amakuru avuga ku bwicanyi buriko burawa mu gihugu. Hariyo n'imiryango yabuza babo yahavuye twitura kuva muri urugwimo rwatanguye mu 2015 twaheze tugashingisha urubanza muri sentare mpuzamakungu mpana vyaha uturamaze gutanga ibirego dushi ku miryango irenga 2600 bituye sentare mpuzamakungu mpana vyaha mukaba muzi ko iyo sentare nayo yuguruye amatohoza ubikugira amatohoza kiraraba neza bakoze ivyaha umwe mu ruhara yagize mu vyaha vyakozwe mu Burundi barabe yuko atabantu bokurikirana n'ubutungane mpuzamakungu. Iki naco ivyerekeye ibiganiro byo garukana amahoro mu Burundi tuvuga yuko mu karere byerekana neza yuko atagushaka bafise atanguvu bafise zo kugira bagondoze Leta y'u Bujumbura ngo yitabe ibiganiro bihuriyemo bose. Urabona yuko biza birasiba ama ugasanga Leta itoza utunyoni aturya ntazoza ujya kurikirana ubutungane kandi bazi neza yuko iyo hari ngorane ahubwo umuntu yafise ingorane n'uwundi bituma haje umuhuza barondera umushinga ntaye kugira abuzurize kandi muri izo mpande zibiri atanumwe atoro wabaganira ico gituma dusaba yuko amakungu yohaguruka agahagurukira akarere hama bakarondera ingene ivyo biganiro vyorikiramwo bose hama bakashiraho ingene babonye yuko akarere kadashoboye kubandanya ivyo biganiro bakarondera nk'umwe bwa Afrika canke isata caoni ingene hugira babunganira bagashobora gushika aho bashika ku masezerano agarukana amahoro mu Burundi. Iki naco nicerekeye yugagwa y'amashirahamwe mpuzamakungu ni bibaye mu minsi heze n'inama y'umuhuru w'umutekano mu gihugu ivyo vyose tukabona yuko ari kunigira mu menshi abanyagihugu kuko ayo mashirahamwe yafasha cyane abanyagihugu abantu bibaza yuko bijya bariko baritwaza bati ubwoko ntibungana mu bakora muri ivyo bisata ngo ni gukurikiza amasezerano ya Arusha barazi neza yuko amasezerano ya Arusha ico gisata cy'amashirahamwe mpuzamakungu kitasanzwe gitekanijwe n'amasezerano ya Arusha ico gituma bo bashira imbere ubumenyi badashira imbere ubwoko canke ibindi bitandukanya abarundi ico gituma twavuze yuko amakungu yuhaguruka ahubwo akaraba ingene agifata mu minwe kugira abanyagihugu ntibicwe n'ibikorwa y'amashirahamwe yahora abafasha
amashirahamwe yarahagaritswe mu kingo cy'amezi atatu ni izihe ngaruka ubona bishobora kugira ku banyagihugu amashirahamwe yahora afasha
cyane cyane ingaruka nyinshi ku banyagihugu kuko amashirahamwe yabafasha mu byerekeye uburimyi mu byerekeye ibindi byose bijyanywe n'ubuzima bw'igihugu uburyo amashirahamwe menshi yahagaritswe urabona yuko abanyagihugu bazahombera cyane kuko hariyo mu byerekeye ubworozi mu byerekeye ibindi bisata byose byafasha abanyagihugu hari n'ivyo kwa muganga naho bavuze ngo ivyo kwa muganga ngo ntibirimwo ngo ntibabihagaritse mugabo hajya naho nyene birimwo uravye mu byerekeye amashuri mu byerekeye ivyo kwa muganga mu byerekeye bisata byose byafasha abanyagihugu abanyagihugu bazohahombera cyane n'ubu bahora baronka n'amahera n'amake aciye muri ayo mashirahamwe nayo nyene azohava basanga yarabuze yarakenye abanyagihugu batagishobora batakigira mikoro kugira bashobore kubandanya babaho.
Murakoze, reka tuze ku mirongo ya telefone. Dufise Dani ku murongo wa telefone. Dani, uratumva?
Edome, ndabumva. Nakomesha mukuru, ndaramukije n'umutumire.
Mahoro,
uhamagaye urihe?
Nitwa Dani Jenere Manirakiza, nkaba ndi mu ntara ya Muramvya i Burundi.
Ego, ufise ikibazo canke icyumviro?
Akabazo ni intererano, kumbure ngaruka ku byo umutumire yavuze. Mu bisanzwe birababaje aha mu Burundi, ubona ko tuzabwo tuzi yuko agateka kazina muntu, baca umugani bati ubuzima ni katihabwa, kandi ati ubuzima burya mu gihe kabaye katihabwa cyari ikintu cyo kubahiriza, kuko ibi byose biterwa n'ukuntu twebwe abarundi turangwa n'ishavu. Birya abarundi twamye ngo reka ndagusubirize mu nkoko, ndagusubirize mu ndumane, ugasanga umuntu nawe yagutitaye ko kugira umwishyure wewe umuhongo w'igenya cyangwa umuciye umutwe. Nta nyungu n'imwe rero abarundi tuzegera dushika ko tugikoreshwa n'ishavu y'impande zibiri ahiwacu mu Burundi bishyambiranye ku mvuru za politiki. Akaba ikintu abarundi agira adashaka kumvikana ko ntiyari inzira nziza yo guca bafata yo gusimbuka kaya kazina muntu, kandi ntakigenda ashitse ko ari uko amaraso ya mugenzi we yasesetse. Umurundi uwo ari we wese ntiyosesa amaraso ya mugenzi we, kandi nawe yaremwe nk'uko nawe uwo wundi nyine aba yararemwe. Ibyo nibyo n'Imana irabibuza, nta n'uwoshika mu ijuru. Yobabaza rero igihe umuntu yokora amaborerwa ngahasi kuri ino si, kandi tuzi yuko tuhamara umwanya muto, mugabo umuntu akazomara imyaka myinshi ariko arababazwa ariko arishira ibintu. Iyo useshe amaraso ya mugenzi wawe umuzizi ubusa, nta nkeka yuko n'Imana ibaza umuntu aba yitabye ati ninde, ugasanga nawe dosiye yawe Imana iragutumye ko nawe urarengutse. Yobabaza rero mu gihe ugiye kurenguka nawe ubazwa gusesa amaraso undi muntu kandi atari wowe wamushyizeho. Ibi rero tugiye kwa aya mashyirahamwe nayo amashyirahamwe yahagaritswe burya harakenewe igenzabuhoro kuvuga ikirega ibintu bimba bibaye akizi by'agashavu. Nashimikiye ku gashavu cyane kuko birabonekana neza yuko abarundi dukorera ku ishavu atari kugenza buhoro. Rero iyo umugambi ubone yuko hari umuntu ariko arakuburizamo, biba byiza ibiganiro mukaganira hanyuma mutuje ibyo kwihoraho na mwabiheze mugashika ku nzira nziza yubaka Burundi n'abarundi bose ugasha turonkeraho amahoro.
Ego, tuvuge ku kibazo
nagira ndangize shaba n'ukuri icyo kintu cy'ishavu kw'abarundi twogiheba, kandi ingendo nayo ikaba inge igenza buhoro no violence.
Murakoze. Ubundi aduteye akamo ni Frederico, uratwumva?
Ego, ndabumva.
Irindi zina nahuri
ni Frederico, niyo nkuru Frederico.
Urihe? Ego,
Burundi kose.
Ufise ikibazo cyangwa icyumviro?
Icyumviro ni nterera. Nashaka ndamukiriza umutumire.
Mahoro Federico.
Ama ikiringa hoya. Niko ndakwiye umutumire. Agatega kazi na muntu. kacha chumba kwa gosi kwa hiyo mwa kenu kuti bari mbabo hero sanga mazi mwaka nimusu baraburanye basi imbere y'urukiko hama bakera ni batari kugeza n'ubu barashaje mbabo hero n'ubu hari abagipfa udahumba ngo bapfuye babatwaye ibisiga cyangwa babanyuruje radio baki bema niba se baradufasha baze baratukugira imbere nawe ubundi mu Burundi agateka kazi na muntu bikameze neza rero yanjye ari
murakoze muhejeje kuteramisha icyo kiyago n'aya mashyirahamwe yabatumiye National Endowment for Democracy na Robert F. Kennedy Human Rights mutegekanya kandi kuja mu bushikiranganje je rimigenderanire bwa Amerika no muri Sena mwotubwira ubutumwa muzaba mujanyeyo
ego ku munsi wa gatatu naho niho nzoheza nka kigwano n'umugwe wa kenguza amateka ba leta z'umwe za Amerika hama inyuma yaho nkabonana n'ubushikiranganje bw'imigenderanire n'andi makungu bwa leta z'umwe za Amerika ubutumwa zoba ari ubwo nyene wo gusaba yuko leta z'unze umwe za Amerika zokwamiza igisho ku Burundi kandi rugasaba rushimitse ingene Burundi bwo gondozwa n'amakungu bukemera ibiganiro kandi bukemera kuganira n'abatavuga rumwe nabo batavuga rumwe butarinze kurondera uwo bashaka ko baganira hama bakongera bakaguma hafa Burundi n'ivyo bari ko barafata ingingo zo guhagarika amashirahamwe mpuzamakungu yafasha cyane cyane abanyagihugu bakaraba ingene bagondoza leta y'u Burundi kugira ireke kwama yanka ibintu byose byo babiko birafasha abanyagihugu
tugarutse kuri ayo mashirahamwe yahagariswe na leta y'u Burundi leta iyagiriza ko arenga ku mategeko mashasha agenga imirimo yayo muhavuga iki
mu byukuri n'iki twazo kuko umuntu yo asanzwe afite uburenganzira bwo gukora mu gihugu yushatse kuzana amategeko bategezwa kwisunga ntucuye ahagarika ahubwo uragerageza gushora iyo mategeko mukavugana kwabaza yuko bashobora kuyemera kuyakurikiza kuko hari na usanga bashizemo ingingo badashaka gukurikiza bakemera kuzinga bakava muri ico gihugu kandi agahombo cyane cyane kaba kari kuri ayo mashirahamwe kaba kari ku gihugu baba ariko barafasha kuko bavuye ngaha barashobora kujya gufasha mu bindi bihugu bobo hama abanyagihugu akaba ariho bahombera gusumba aico gituma guhagarika amashirahamwe ngo nuko batisunza amategeko ari vyitwazo ahubwo umuntu ataramenya neza ibiri inyuma yavyo ko urabona ko bisunze itegeko ngo harabakora ubwoko bwinshi ngo bw'abatutsi ngo kandi bwatezwa gukora ngo bice 60% na 40% bitanatukijana je bahutu na 40% by'abatutsi ngo bisanze bitekanije n'amasezerano y'Arusha mugama amasezerano y'Arusha ntigeze ashiraho usumba sumbane mu vyerekeye ivyamoko mukuru akazi umashirahamwe yigenga
naho kuvyerekeye amashirahamwe yoba yishuye gute kuri iyo ngingo no kuri ivyo bisabwa
amwamwe mwarabonye yuko hace yasori zandiko babwira amashirahamwe y'abarundi bahora bakorana yuko bagiye guhagarika bagasaba n'abakozi babo yuko bahagaritse ayo mezi atatu mu kurindira ngo barabe ingene bigenda ivyo vyose rero nagahombo cyane no ku Burundi kuko abamashirahamwe abakozi bahora bakoraho nabo nyene bari hamakori urumva ingira leta y'ubundi ntigeze menya neza yuko ivyo bintu bishobora kugira ingaruka mbi ku gihugu na cyane cyane ku banyagihugu
muri ivyo muzoganira ejo harimo ko muzovuga kugene ivyerekeye ubuyobozi bwifashe imyaka 3 inyuma y'uruhagarara rwabaye mu Burundi mu mwaka 2015 niki mubona hari ikimaze kurangurwa hari ico mubona cobaki carahindutse muri iyo myaka 3 canke ibintu mubibona nkuko mwa musanzwe mubibona mu Burundi
umuntu nagara araraba nk'ivyerekeye isinzi kazo gataye akazi na muntu umuntu arabona ahubwo ko biguma tera byunyuka kuko uravye nka raporo y'umugwa matoza muzamakungu ariko gusohora mwarabunye uko bavuze yuko harimo vyubwicanye kagahomera munwa crime contre humanité kandi bakaduma kuri stoki Petero Nkurunziza umukuru w'icyo Burundi yuko nawe nyene ari mu babiba inzankano n'amacakubiri arico gituma ivyo byose bitahura biba mu raporo yarasohoka vyerekana yuko hari biriko biraduga ku rugero rwo hejuru arico gituma makungu ategerezwa guhaguruka akagerageza gukingira abanyagihugu mu gihe habaye ubwicanyi ntibasubire kurorera nkuko barorereye mu gihugu cy'u Rwanda hama genocide ikaba
turabashimiye batushikije ikiganiro muri sanga aka incamake ikiganiro bagize nshuti mwese mukundi radio ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha turashimiye ingenieur yadufashije mu hinga bw'izuma na Facile yadufashije kwegeranya ibiganiro twateguriye turabashimiye nshuti mwese mwaduteza amatwi tukaba rero tubateye akamo mubandanye mukurikirana ibiganiro by'iradio ijwi rya Amerika turabifuje mwese rero amahoro n'umugoroba mwiza mwese.